muri kumwumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda badutse amatwi namwe mu cugura ama radio yanyu. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Rwanda. Aho Rwanda rwakiye ku munsi wa kane ku mugoroba abantu 66 barondera ubuhungiro bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya. Uwo mugwi ugizwe n'abava mu bihugu bya Sudani, Somalia na Eritrea. Benshi muri bo bari abana nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi. Bari mu murwi wa mbere w'abantu 500 bazorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha leta y'u Rwanda yagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ajejwe gufasha kwakira abantu bafungiwe muri Libya igihe bariko bagerageza gushikira akarere k'Iburaya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryararondeye ibibanza byo kwimuriramwo abo bantu. Bamwe muri bo barungitswe mu gihugu cya Niger muri kahise. Nibihugu bike gushika ubu vyemeye kubakira. Tukiri kuri iyo nkuru, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Maitre Bernard Ntaganda, yashinze umugambwe PS imbera kuri, yamiriye kure ingingo ya Leta y'u Rwanda yo kwakira impunzi z'Abanyafrika zituruka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo yashize ahagaragara, uwo munyapolitiki avuga ko atari igikorwa kigaragaza ubuntu, yavuze ko ari uburyo Leta y'u Rwanda yahisemwo irondera gutuma amahanga atabona ko ihonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka ka muntu ejo kuwa gatanu niho kemeje ko umugwi w'abahinga ba ONU ujejwe amatohoza ku Burundi wongerezwa ikiringo c'umwaka kugira ugu mutohoza uko agateka ka muntu kifashe mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Ingingo y'umuryango w'ibihugu vya Buraya yo gusaba ko umugwi w'abahinga ba ONU ujejwe amatohoza ku Burundi wakongeye gukiringo yemejwe kuri uno wa gatanu. Ivyo bihugu bigize umuryango wa Buraya vyamenyesheje ko mu Burundi amahoro ataragaruka, ko hacibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane, ko abantu banyuruzwa bakabura irengero ryabo, kandi ko indyane zifatiye kuri politike ziriko ziribonekeza zitazotuma amatora y'umwaka w'2020 agenda neza. Ivyo bihugu rero niko gusaba ko abakora amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi bobandanya abakora. Iyo ngingo yo kongera ikiringo umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi ntiyakiriwe kumwe n'ababa mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bati uwo mugwi ntacumariye u Burundi warukwiye gufutwa, abandi nabo bati niwongegwe urabikwiye.
Bakubungira ikiringo n'uburenganzira bwabo mugaye cumi n'uko umugwi utigeze wemegwa uza gukora gute amatohoza ku Burundi mu gihe hari tuzi arindi bihugu vyinshi biri mu ngorane. Burundi amahoro nijya nawe nta bamenyesha makuru abizi uratimbira utari amasaha cyakiva mu kamasaha utashakiye juju buduge rugurushika amahoro ntibaje gutohoza ibiki abuze cyo bakora niko no bivuga hasigaye naho n'ivyo biro bivuga mu bigira cy'akazi na mu Burundi vyishye mu mutsa kongo ni muratse twavye yamirije kwavuze ko bihenga amasoro y'iziganye bihengame none ubundi bace gukora iki uko bigenda kose niza katacu bizabashikana ko ikaba ratumanye wabo
kuno umugwa bahonge ikiringo c'umwaka umwe nibaza ari ikintu ciza cyo dufasha kugira zamvururu zikunda kuba mu matora ntihagire umuntu arenganywa wanashima n'inyuma y'amatora dushoboye kumenya ukungana agati akazina umuntu kazoba kifashe nibaza ko ari ikintu cyiza cyane rwose. Je muntu umenga wari wagerageje gukora nacyo gituma icyo kiringo c'umwaka batanza gucofasha gusubira ko muri gukurikirana hagufi ibijyanye n'agati akazina umuntu kumwe n'ibyo byifashe je kubwanye ndabona yuko icyo bagiye barakora barakinze uko bashobora nubwo bitari byoroshe. Rero nizere yuko umwaka babahaye ahubwo bosumiriza ko kugira tumenye na bimwe vyinyegeje na bimwe bibera hagati mu gihugu kujyanye n'itotezwa ry'agati akazina umuntu.
Je nibaza yuko uwo mwaka utarukwiye kuko uravye agateka kazina muntu ngaha mu Burundi karubahirijwe, kandi uci uraba n'aba bantu bagira ayo matohoza keshi bayagirira iyo bari canke bagashika mu bihugu atari vyo bariko baratohozako. Rero vyari bikuye yuko imbere yuko basohora icegeranye baza bagashika ngaha mu Burundi bakavyibonera bakareka kubaza abarundi mugabo batari mu Burundi kuko nabonyene inkuru bazumva kumatwa
abo mu gateka kazina muntu bobo akamwemwe ni kose Ahmed niyongera rongo ishira hamwe y'abakristo riharanira kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akat amenyesha ko kongera ico kiringo byari nkenerwa cyane amenyesha ko mu gihugu ubutungane butigenga kugira butuze inkozi z'ikibi uwo mugwi urakenewe cyane kugira unakurikiranira hafi amaba kugwa mu Burundi
gihe mugwa matohoza kubundwe kurashira habona icegeranyo cyabo cyanyuma warerekanye neza yuko hari umutekano muke mu Burundi urerekana neza yuko ayo matora y'2020 atanguye kwerekana yuko hashobora kuba ivyaha ku rugero rwo hejuru ari cyo gituma twasaba yuko uwo mugwa matohoza ku Burundi wogerageza kumwikiringo kugira ushobore kubanda ya matohoza kuri ivyo vyaha biriko biraba imbere canke mu gihe amatora zo ari karatunganywa mu 2020 muri cyo gituma rero tubaza yuko iyongegwa ikiringo cy'umugoma matohoza ku Burundi ari byiza cyane kugira makungu agume akurikirana hafi ivyerekeye gataya kazi na muntu mu Burundi
igihe uwo mugwi ujejwe amatohoza ku Burundi waruhejeje kongegwa ikiringo wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru kuri ubuga rwiye rwa Twitter yamenyesheje ko kongera ikiringo uwo mugwi ataco bivuze ku Burundi kubwiwe amajwi yabonetse muri ayo matora ngo yarakwiye gutuma ibihugu bigize umuryango wa Buraya vyibaza ibibazo vyinshi nyamitwe asozera avuga ko insinzi ari y'u Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
ibihugu 23 nivyo vyemeje ko ico kiringo cyongerezwa 11 ntivyemeje iyo ngingo nayo 13 ntaco vyabivuze ko mu bihugu 13 vyo muri Afrika biri muri ako kanama u Rwanda ni gogo nyene gwemeje ko ico kiringo cyongerezwa tukiri kuri iyi nkuru ya kanama kishira hamwe mpuzamakungu onikajejwe agateka kazi na muntu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur aserukira leta y'u Burundi i Geneve Tabu Renova Tabu avuga ko atagishasha kiri muri iyo ngingo
iyo ngingo twayakira ibisanzwe nk'izindi ngingo zisa niyo kuko nta kintu kimwe ije yungura ufashe uravye izindi ngingo zahora zifatwa uwo mugwi bawongeye ikiringo kigira kane urumva itambere caraheze ntacu washitseko ica kabiri caraheze ntacu washitseko ica ikiringo ca gatatu caraheze uwo mugwi ntacu washitseko n'ubu rero bawongeye ikindi kiringo bawongeye ikiringo mu gihe nta kintu kimwe kigaragara cyo vuga ngo kitumye bawongera umuntu ze kiringo urumva rero leta y'u Burundi nta cyo nakimwe ibona cahindutse
mu biringo byose by'imbere yaho leta y'u Burundi ntigeze iha urenganzira uyu murwi bwo kwinjira mu Burundi gutohoza kugira ngo ironke amakuru y'imbaho ibintu biba mu Burundi kigihe leta y'u Burundi izobaha ubwo burenganzira
Leta y'u Burundi yamye imenyesha yihagaze kuko ikibazo ntikiri kuyongera gintuze y'ibiringo kiri mu cambere ca kabiri ca gatatu ingorane ziri mu tatumye uwo mugwi wawushiraho n'ingene wagiyeho uwo mugwi wagiyeho batumvirije Leta y'u Burundi mu gihe rero bashimye gucisha ahabo bagakoresha inguvu nico gituma rero uwo mugwi utigeze wemegwa na Leta y'u Burundi n'ubu rero ntacyo zagihindura Afrika y'ubundi hagati
turaje ku majwi yashikirijwe n'ibihugu bize kanama kabonekajejwe umutekano ku isi ibihugu 23 nivyo vyatoye kwemeza iyo ngingo 13 ika ntivyagize aho bihagarara mu gihe ibihugu 11 vyahakanye iyo ngingo mu bihugu rero kandi 13 byo muri Afrika kimwe cyonyene nico cashigikiye iyo ngingo leta y'u Burundi yavyakiriye gute
Leta y'u Burundi yibaza yuko abantu boca ubwenge bakaza barabona ibiri ku biraba kugira ngo babone neza by'ukuri ko muri ako kanama by'ukuri ako kanama uyu munsi koba kari ko katkora ibyo kahamagariwe gukora tanki ko koba karimwo abantu bashinga itegeko ryabo bakagakoresha ibyo katagenewe uru n'umwanya ntibamenyesha yuko nk'uko bama babivuga iyo umuryango ufite ikibazo icyo kibazo gitorega umuti nawo nyene na benewo mwabonye neza yuko rimwe mwakurikiranye igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri muri Afrika Afrika yama yavuze iti ibibazo biyega yo nyene ibitorera umuntu uno munsi ibihugu bya Afrika ndi muri ako kanama byerekanye neza yuko n'ubu bigihagaze aho nyene ibi ibibazo vya Afrika bitorego na Afrika rero kubona ibihugu mu bihugu 13 12 byose atana kimwe cigeze cemeza ko uwo mugwi uhabwa ikiringo kigira kane inibaza yuko aho nyene hariho ubutumwa ibihugu vya Afrika biheje gutanga ubutumwa kugira ngo zerekane neza yuko ata uno mwanya bitigikenewe yuko mugwi bawongera ikindi kiringo aha rero niho tuvuga tuti ibi bihugu bindi biguma bikandimiza igihugu cyo Burundi atigezwa kwikubita gashi bikabona neza yuko bidashobora gukunda Burundi gusumba Barundi bidashobora gukunda Burundi kumba n'ihugu bya Afrika byo bizabonye neza yuko bitari bigikenewe yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo.
Tabu Renova na ambasaderi aserukira Burundi mwishyirahamwe mpuzabakungu i Geneve mu gihugu cy'u Swisse murakoze cyane rwose kukanya mwahaye iradio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika mutwihanganira ikibazo cha technique cyabaye kuva ku munsi wa mbere gituma tutumvikanira ku mirongo ya FM nkuko bisanzwe. Inzego zibishinzwe ziriko zikora zidahema kugira dusubire ku mirongo ya FM. Mukurindira abashobora kutwumva ku vyuma nyabwonko canke kuri telefone ngendanwa mubandanye mudufasha gukwiragiza amakuru n'ibiganiro vyacu. Tubibutse ko mwotwumvira ku rubuga wezitatu@ radio yacu voa@.com. Turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru avugwa ku karere abarundi batuye mu gihugu cy'Ubirigi uyu munsi bazindukiye mu myigaragambyo hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania barasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Ni nyuma yuko icyo gihugu gitangaje ko guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi kizatangira kwirukana abarundi bahungiye muri icyo gihugu. Kuri telefoni ndi kumwe na Madame Juliette Nijimbere, ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'abana n'abagore, akaba kandi n'umwe mu bateguye iyo myigaragambyo. Madame Nijimbere, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uyu munsi mwazindukiye imbere ya ambasade y'igihugu cya Tanzania, icyari kibajyanye n'iki?
Icyatujanye imbere y'ambasade ya Tanzania kwari ukwerekana akababaro dufite ku ngingo igihugu cya Tanzania giherutse gufata yuko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi izotahukana impunzi z'abarundi bari mu nkambi zo muri Tanzania ku nguvu. Kumva rero iryo jambo ryashikirijwe n'abategetsi bo muri Tanzania twebwe byaratubabaje, twaje kwerekana umubabaro, twaje kubereka yuko Tanzania camye ari igihugu kibanyi kandi camye cyakira impunzi kuva imyaka n'imyaka impunzi z'abarundi. Atari uno munsi bo kwiyumvira gutahukana impunzi ku nguvu kuko ntibigeze bazitahukana muri kahise ku nguvu zagumye zitaha kubera zumva uburenganzira bwazo bwubahirizwa.
Kuri mwebwe niki mwibaza ko cyateye kuba Tanzania nk'uko wari ubivuze nibwo bwa mbere igiye gufata icyo cyemezo cyo kwirukana Burundi abarundi bose bahungiye muri icyo gihugu, mwibaza ko impamvu ibiri inyuma ari iyihe?
Impamvu ntabwo tuyizi. Biragoye gutora impamvu mu gihe zitavuzwe neza, zitasiguwe neza. Icyo gusa twumvise nuko Tanzania, igihugu cya Tanzania kivuga ngo amahoro ni yose mu Burundi. Ariko twebwe turaze ivyirigwa biraba amaraporo turonka y'abantu bari mu Burundi. Icegeranyo giherutse gusohoka cyaba shakashatsi aba bo muri ONU ico cegeranyo kirerekana neza yuko mu Burundi atamahora ariho mu Burundi abarundi baguma bicwa abarundi baguma bangazwa abarundi baguma baja mu mabohero atandukanye ibyo rero byerekana ko atamahora ariho ko atabutungane bukora ari nacyo gituma kwirukana impunzi ari atari ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe twoshira mu bintu bisanzwe bikogwa mu mategeko mpuzamakungu.
Hanyuma se madamu nije imbere aho ngaho hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania mwigeze mugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi b'iyo ambasade cyangwa se kubagezaho ibyo mwifuzaga kubashikiriza?
Ego cyane abayobozi bo muri iyi ambasade y'igihugu cya Tanzania n'ubu niho ngiri washaka turiko turasozera abayobozi baho batwakiriye neza batwumvirije twabashikirije ibyo twari tubazaniye ibyo twashaka kubashikiriza ku byerekeye impunzi ziri muri Tanzania ko zokingigwa ko zohabwa uburenganzira bwazo ko bozifata nk'abarundi bafise ingorane bakareka kubafata nk'abarundi batagira ingorane ibyo byose twabibashikirije batwumvirije kandi batwemereye yuko bagiye kubishikiriza igihugu cya Tanzania baserukira turizeye yuko ibyo twababwiye byose bazobishikana nkankama.
Madame Juliette Nijimbere ni impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bw'abana n'abagore ndagushimiye cyane kubwa kanyu haira dijwi rya America kugira ngo utugezeho uko byari byifashe aho ngaho i Buruseli ndagushimiye cyane.
Najewe ndabashimiye cyane mugira umuti mwiza niba akwira umuti wanyu.
Twongereho ko impunzi z'abarundi zibumbiye mwishyira hamwe Korebu ziri mu gihugu cya Uganda nazo zandikiye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye zimusaba ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zitatahanwa ku ngufu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa kane mu masaha ya nijoro nibwo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu Rwanda hashyinguwe imibiri igeze kuri 200 y'abantu bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi nawe yari ahari aratugezaho iyi nkuru.
Imibiri yashyinguwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yabonetse mu cyobo kiri mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyo mibiri yabonetse mu rugo rw'umusaza rwa Gasana Jean Baptiste nawe wishwe muri Jenoside n'umuryango we. Mu rugo rwe hari haburiye imiryango myinshi ituye muri ako gace ku buryo icyobo kimwe cyavuyemo abantu bari hagati y'100 na 200. Amakuru icyo cyobo yatanzwe n'uwitwa Rine Mucunda wo mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari umwe wavuye muri icyo cyobo. Ayaha Karine Karambizi nawe wa mu gihugu cy'Ububiligi ufite ababyeyi n'abavandimwe biciwe muri icyo cyobo. Ubuhamya Karine Karambizi yatanze yavuze ko amaze kubona ayo makuru yihutiye kuza gushakisha be, akaba adashidikanya ko yababonye kandi akaba yabashyinguye mu cyubahiro.
Harimo papa ariko akabamo na mukuru wanjye nakurikira Goriva. Hanyuma ikindi nuko nzi ko mama ari mu batwitswe. Amagufa ya mbere twahereyeho yari ari mu Nyirakaraga mu mumbyara, kuko nzi neza ko bamutwitse. Twe tuzi ko ari amagufa ashiririye dufata yose hamwe, harimo abayafataga bakayajugunya ngo aya ni amakara. Nta makara yari ahari, ni amagufa y'abacu mwabonaga mukagira ngo ni amakara.
Ni kenshi ibi byo byagiye bivugwa mu nkiko Gacaca ubwo zari mu gihe cy'ikusanyamakuru bikarangira nta mwanzuro ufashwe. Bizimana Jean Damascene uyoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside avuga ko Gacaca hari aho yatsinzwe kuko itabashije kugaragaza amakuru yari akenewe.
iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo kutingura imibiri maze imyaka irenga 25 tutarayibona haraho mbona ko twatsinzwe kuko inkiko gacaca kimwe mu buryo byateganyaga icyiciro cy'ikusanya makuru icyo cyiciro cy'ikusanya makuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa bakagaragaza amazina yabo aho baba bariciwe iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo twashatse umwaka ushize wose mu Gahurumani hariya ikamuga bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanya makuru hari aho kitagenze neza ko hari ababeshye hari abacecetse n'ibyo shyiramo guceceka ryari rihari
uhagarariye imiryango yashyinguye yavuze ko abantu badashaka gutanga amakuru babangamiye igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge ndetse asaba ko bahanwa
umuntu tugiraga tukagira akaba umuturanyi agatura hari imyaka 25 byarabaye bireba ariko ntatinyuke guhaguruka ngo aze atubwire ati dore byagenze gutya agahitamo kugenda abandi bose bagahitamo kuba abantu bindeba abo bantu imyaka 25 irashize ariko nagira ngo mbabwire ngo inzira iracyari ndende inzira iracyari ndende niba tugifite abantu nk'abo bagera ku munsi wa nyuma binangiye bakaba badashaka no gutanga amakuru sinzi uburyo bizakorwamo dufite amahirwe na minisitiri w'ubutabera ari hano abo bantu nanone twibareka gutyo gusa kuko n'ejo nundazongera mwatanze urugero iyo umuntu afite ibimenyetso ko byagaragaye iyo umuntu ibyo byose bigaragara akanangira harya ubundi we bamugira bate ubungubu abo twari tufite abo twabonye abo tumaranye iminsi batayaduhaye niki kizatuma wa wundi wo mu Biryogo cyangwa niki kizatuma undi wo kuri stade yatanga azi ko mugenzi we w'umunyakabanda atayatanze kandi ntibigire icyo bimutwara icyo kintu muzakigeho ntibagishoboka
Minisitiri w'ubutabera Johnson Busingye wari uhagarariye guverinoma yakunze gusabwa n'abarokotse ko leta ikwiye gutanga ubutabera maze abwira abarokotse ko ubutabera busaba kwitonderwa cyane ndetse no gushishoza
ubutabera ni urugendo abantu bagenda neza bagerageza gushishoza bagerageza kwitonda bagerageza kutarangwa n'ibindi uretse kurangwa n'ubutabera hari ubwo watekereza utari ko hari umuntu utarabazwa hari umuntu utarahanwa hari umuntu utaragira ate nibyo koko umuntu wese ufite ubitekereza nibyo birakwiye ariko urugero rw'ubutabera muri iki gihugu gacaca mu nkiko zisanzwe ntabwo rwagera ku byo rugomba kugeraho 100% mu gihe gito cyangwa se mu gihe giciriritse ariko ngira ngo twizere ko ari urugendo rukomeza rudahagarara rudasaza ayo makuru yose aho yaba iyo yegeranyije agahinduka ayo makuru afatika igihe urukiko rushingiraho ubutabera bushingiraho byanze bikunze nagira ngo mbizeze ko ntabwo uru rugendo rwahagarara
abakuye muri icyo cyobo cyabonetse mu murenge wa Rwezamenyo benshi bo mu miryango yabo bagiye babamenya bitewe n'imyenda bari bambaye inkweto n'utundi tuntu bari bafite ubwo batandukanaga mu bihe byabo bya nyuma Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Tugume mu Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abarundi bakomeje guhungira muri icyo gihugu komite y'impunzi ziba mu bisagara ivuga ko hafi impunzi 3000 zitegereje kwandikwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo zihabwe ibyangombwa byinshi kuri inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara yemeza ko kundwe kundwi hari abarundi baza gusaba ubuhungiro mu bisagara bitandukanye biri mu Rwanda cane cane i Kigali Patrice Ntadohoka perezida w'impunzi ziba i Kigali avuga ko abaza benshi baba ari abanyepolitike bayoboka imigambi itavuga rumwe na leta
nyinshi cane abariko baraza muri no minsi cane ni cyane cyane abo batotezwa bipfa kufite imigambi nk'abari mu mugambi witwa SNL bagwasa baraza ari benshi kuko bavuga ko baba bacitse ku icumu iyo batamwishe akarokoka arabacabaza barirukanga turabona impunzi nyinshi ziriko ziraza naho tudashaka kubavugisha bose ngira wabonye yuko hari n'abaza kudusaba udupapuro bitwaza kuvuga yuko baba ari bashasha ku mutekano wabo baba baje bunyuranye turagerageza kubafasha kugira barangwe kantu bitwaza kugira ntibabafate
utwo dupapuro bahabwa na komite y'impunzi nifata kibanza mukurindira ko ishamwe mpoza makungu gita impunza HCR ribakira rikabaha ubuhungiro nadohoka asaba bariko baraza canke uwobona uhunze vuba ko batojuragirika ahubwo ko botumbera ku biro vya HCR kugira ngo bashigwe ku rutonde kuko ari kindi kiringo co kwandika bashasha gitegekanijwe vuba
mbonye na kanya gutera kame impunzi itari yandikisha ko mise barazandika ko zoja kuyandikisha bwa mbere hoho kuri HCR inyarutaramu kugira bamenye igitigiri kuko mwarabonye aho duheruka haje impunzi nyinshi birango babaheza baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kuyandikisha no kuvuga rero ko nabafite abana batonye batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonye n'ikizo iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine bacha bazana abana kugira babashire ku ma statut kanyuma kandi bashobora kuvugwa nta kamanda bateye kandi bavyumve ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavuga
aho ku biro vya HCR i Kigali haguma hari abantu baje kwiyandikisha bashasha basaba ubuhungiro abenshi muri bo n'abarundi amakuru avaho avuga ko kundwi hashobora kwandikwa abatari munsi ya 45 iyo komite imenyesha ko abashasha ubari hafi 3,000 bamwe bahunze mu gihe cy'ibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'2018 abane nabo bahunze kuva mu ntango z'uyu mwaka mu mezi atatu aheze naho nyene habonetse ibitigiri byinshi
itiraringa gihe honyene tuheruka kugira kwandika harasubiye inyuma bashika 2,500 urumva yuko aho rero haraciye ameza ngahe kandi urumva hasere baguma bandika nibaza sindaba basaba ibitigiri vyo nyene nyavyo mugabo ni benshi cyane mu minsi ngira nshaka kuzobabwira uburyo bushasha bwo kwandika impunzi buratandukanye n'ubwa mbere gambere razi kwa yari HCR gusibandika ariko kubera ari leta ifatanije na HCR urumva hariho service ya immigration hariho service ya NIDA hariho service ya ministere ijeje impunzi bose bateze kuba bari hamwe nico gituma istatu bishasha z'ubu ziba zirimo ibyo byose kugira impunzi bizwi mu gihugu cyose
ne kambi impunzi ya Mahama irabandanya kwakira abarundi bahunga nkuko uwo mutama yakiriye umuhungu wiwe yabibwiye ishu rya Amerika mu minsi iheze
hejo bundi haraje imodoka zishika zibiri twarazakiriye aha muri inkambi harimo umuhungu waje umwe bakubise baramumena n'ugutwi nuko baramwambura ibyo yari ifise aramwakiri bari ngaha
ibitigiri vya nyuma vya HCR vyerekana ko ubu Rwanda ruri mu impunzi z'abarundi zirenga gato 71,000 mu bisagara cana cana Kigali habamwo abarenga gato 11,000 icegeranyo c'umugwi wa ONU ujeje gutohoza kuvyaha byihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi wabwiye ijwi rya Amerika ko no muri Tanzania hamwe no muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ari nkuko ko haguma hibonekeza abarundi bashasha bahunga uwo mugwi urongowe n'umunya Senegal Dudu Diene uvuga ko mu matohoza yawo abahunga benshi ari abanywanyi bo mugambwe SNL busa n'ukomeye mu itavuga rumwe na leta mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bahaye abamenye shamakuru n'abarundi ku munsi wa gatatu w'iyendwi mu ntare ya Rumonge umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu yarahakanye ko atabarundi bariko barahunga ahubwo ko hari abariko barahunguka ku bwinshi muri ico kiganiro umukuru w'igihugu abicishije ku muvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa ndenza ko arashimira abo batahutse
nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arashimira bene wacu bitavye akamo yabateye bagatahuka ku bwinshi mu gihugu c'amavukiro nayo abacijanye imitima abasaba gufatira akaruhuko keza ku bamaze gutaha agira ko asaba bene igihugu bose gusanganira n'ugweze bene wacu bariko barataha mu gihugu c'amavukiro basabikanye ivyo babasanganye
yamara HCR rivuga ko hataragera ko rihimirize impunzi gutahuka kuko n'ubuhakire abahunga igihugu cabibarutse Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make cyane igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha